Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Radijwe ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mwiriwe ncuti mwese muduteza amatwi ni wa mwanya ikiganiro muri sanga tukibashikiriza nkuko bisanzwe buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Mbega gufungura ibintu bifasha umubiri byo babihagaze ku buryo umuntu afise byonyene canke ubumenyi afise bujanye n'ivyo yihereza ku meza. Mu gihe ihindagurika ry'ibihe rigenda rituma imfungurwa zizimba handi zigakena, mu kiganiro muri sanga mukanya turaganira ku butunzi buri mu mfungurwa zitandukanye zihari zofasha umuryango kugira amagara meza. Tukaganira kandi no ku kamaro ko kumenyesha amakuru yerekeye gufungura neza mu kibano no mu muryango. Turaza gushimika cyane cyane ku ruhara rw'umukenyezi. Ikaze neza mwese. Nkuko bisanzwe kuri Facebook yacu murashaka gutanga nimero zanyu mugaterera mu kibazo mu kiganiro, nako adresse yacu kuri Facebook ni radio yacu VOA. Ikaze mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Ku munsi wa kabiri dushimika cyane cyane ku buzima, amagara, iterambere n'ibindi byinshi bijanye n'umukenyezi. Mu gihe rero umukenyezi ari nkingi y'urugo kandi yafise uruhara rudasanzwe mu itunganywa ry'imfungurwa mu muryango, tugiye kurabira hamwe uko yofasha mu kumenya byinshi bikenewe kugira hafashe umuryango wiwe gufungura neza. Twatumiye Professeur Patrick Ndimanya, umuhinga yanonosoye ivyigwa vy'ubutunzi n'uburimyi, no kuvuga mu professeur agroeconomist, akaba yigisha kuri kaminuza y'u Burundi n'izindi zitandukanye mu Burundi. Hama barabiye hamwe intererano bugira nk'abakenyezi b'abamenyeshamakuru ku igenekerezo rya 9/10 z'uku kwezi kwa kabiri ishiramu ry'abakenyezi b'abamenyeshamakuru bo mu Burundi AFJO ryaratunganyije inyigisho zerekeye ingene umumenyeshamakuru w'umukenyezi yokora inkuru zijanye no kugwanya no kurya imfungurwa zimeze neza, kandi abamenyeshamakuru barashikirije uko ibibazo bitandukanye bihari mu bijanye n'amakuru y'ukudafungura neza mu mwuga wabo. Mu kiganiro muri sanga 10 munsi twatumiye umuyobozi wa AFJO ni madame Diane Ndonse, akaba nawe nyene aza kutubwira ibijanye n'izo nyigisho bariko baragerageza gushikiriza bagenzi babo bamenyeshamakuru cyane cyane abakenyezi. Mu kiganiro muri sanga reka kumbure duheraho nyene madame Diane Ndonse, ikaze neza mu kiganiro muri sanga.
Amahoro neza Oriane, murakoze kandi kumpa ikaze muri kino kiganiro.
Namwe professeur Patrick Ndimanya, mwakoze cyane gufata akanya ko kuganira n'ijwi rya Amerika, ikaze neza.
Namwe murakoze kubivugira.
Rego duhere rero kumbure kwihindagurika ry'ibihe professeur, kuri mwebwe ihindagurika ry'ibihe kumbure gibandanye gibonekeza dishobora gutuma cyane cyane imfungurwa zikena zizimba, muri kano kanya mubona bijanye n'imfungurwa kubera kumbure imvura zifashe gute mu gihugu?
Nuko ibyamakuru byinshi bimaze iminsi byandika imfungurwa za ibiciro by'imfungurwa mu gihugu cyose byaraduze hose kubera ahanini umwimbu wabaye muke umwaka uheze ubutasi ntibwagenze neza mu bice by'ibiyaya bya Kumoso bya Bugesera n'Imbo hanyuma urutasi rw'uyu mwaka nabwo nyine rwagenze nabi kandi rugenda nabi mu gihugu cyose mu ntara zose kuko imvura yagiye kugwa mu kucumi na rimwe kugeza hagati murumva rero urutasi rwaracerewe mukumva rero uko urutasi rucerewe icerwa nayo nyine murumva ni umwaka utoroshye igihugu cyacu no mu bihugu byo mu karere kuko imvura no mu bihugu bibanyi inzoga neza ntiyaguye neza kandi tuba tufite amakenga yuko n'imvura ishobora kugenda hakiri kare.
None ku rwego rw'abarimyi cyangwa ku rwego rwa leta yonyine uvyihweje ubona bariko babyifatamwo gute bimeze gute?
Leta mu minsi iheze bariko bahemeza abarimyi kugira cyane cyane barimo imbuto zitandukanye nk'uko bahora babigira abarundi n'abarundikazi bari bafise mu mice yabo yo kuvanga imbuto hamwe imwe ibuze ibindi ntigirire ibyo rero turumva yuko mu bushikiranganji batanze kubishira imbere ikindi ni uko ikindi bari kubashira imbere ni uko bazoraba ingene bateza imbere ibi biterwa cyane cyane imara imyaka myinshi nk'ibitoke ibyamwa ikawa icyayi no gukora cyane cyane mu myonga cyane cyane no gukingira ibiterwa kugira indwara z'impanuka ntizibangamire murumva iyo migambi leta ndiko irayishyira imbere kandi kibaza yuko babihize n'ubu ducane mu myaka iza naho birere byagenda nabi byosanga twiteguye.
Urakoze cyane kumbure turaza kugaruka ku kuntu hoba hari ubuhinga bwa none bwo kugerageza guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu buryo bwo kurima kugira ngo umwimbu kumbure ushobore kuba mwinshi mu bihe bidasanzwe mu bihe bitoroshe. Reka mpindukire kuri Madame Diane Ndonse nawe nyene turumva ko mu minsi yahera baravye intererano bogira nk'abakenyezi bamenyesha makuru baratunganyije inama kugira ngo bashobore guhimiriza bagenzi babo. Kumbure Madame Ndonse atubwire byinshi kuri izo nyigisho mwashoboye gutanga n'impamvu mwabonye yuko kumenyekanisha aya makuru ari ikintu gikomeye muri iki gihe.
Ego murakoze cyane nibyo twaratunganije inama yego hanahana ibyumviro harimo no gukarishiriza ubwenge abamenyeshamakuru ahanini twari twahisemo abamenyeshamakuru bahurikiye mu ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi AFJO kugira ngo habe gutahura ikibazo kijyanye no gufungura neza mbega ibijyanye no gufungura neza bavuze gufungura neza bisigura iki umumenyeshamakuru yokumva iki mbega amakuru ajyanye no gufungura neza yokogwa gute ni biki umuntu yoshimikira ko kugira ngo ashobore gutanga amakuru ajyanye no gufungura neza rero twari twahisemo izo nyigisho nuko guhurira hamwe kubera ko twari twasanze twabonye ko mu bimenyeshamakuru ayo makuru adakogwayo cyane n'igihe akozweyo akogwa ari uko abamenyeshamakuru batumiwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo iyo yatunganije ibikorwa mugabo mu nganda zo kumenyesha amakuru si kenshi bakorera kuri ayo makuru bavuge bati turatoye iyi suje tugomba tuyikore ko inkuru tuyivuge ko tugire icyo twerekanye si cyane gose hariho nk'ikigwa nako ni observatoire des médias de l'Afrique centrale OMAC yakoze nivuko monitoring kibuko mukirundi kivuga ni kiranche kirene no kivuga ariko ni yasuzumye amakuru akogwa yakozwe kubijanye n'iby'ubutunzi kuko ibyo byo gufungura neza kujya harimo n'ikintu cy'ubutunzi n'amagara y'abantu ni byinshi muga kubijanye n'ubutunzi harimo nuko amakuru basanze kumenyesha makuru umunani bakoreye ko kimwe cyonyine aricyo cashoboye gukora amakuru ajyanye n'iby'ubutunzi naho nyine ku bice 10%. Urumva yuko ni iyo monitoring yakozwe kuva mu kwa kabiri mwaka w'2020 no mu mwaka wa 2021 mu kwezi kwa gatatu. Urumva ko ayo makuru ari make cyane hama nibyo byuko baja gukorera amakuru tutayumva cyane mu bimenyesha makuru rero hari icyo cyo kugira ngo bashobore kutahura kandi tubatere intege bashobore gukora ayo makuru ajyanye ajyanye no gufungura neza mbere tuzoheza tuce dutanga n'ubushimwe turifuza turafite kuri porogaramu kuzotanga ubushimwe ku makuru ashika atanu azoba yakozwe neza ku bijyanye no gufungura neza kugira tubatere intege mu gukora amakuru neza ajyanye no gufungura neza kuko biranaboneka ko hari n'ikibazo nk'uko umuhinga ahejeje kubivuga bijyanye n'ihindagurika ry'ibihe bijyanye no ku ni byinshi kuko nko mu nyigisho batanze iki gikorwa kuko twari twabikoranye n'umukuru w'igihugu ujejwe ukurikiranira hafi ibijyanye no gufungura neza uwo mugwi warerekanye ingene hariho nk'uburere ubangamirwa cyane n'ibijyanye no gufungura neza buba buri nko mu mugwi wo hagati atabikozwe ubwo burere bushobora gukorokera muri hanze ndegeme navuga gute muri insécurité alimentaire
kubura kw'imfungurwa
sekirite alimentaire rero nk'aho barerekanye ko ari kubera ibyo kubera bivaye n'ahantu nk'ababa ku mbibe n'ibindi ibyo byose rero abamenyeshamakuru baba bakeneye kubimenya kugira bamenye ibituma bashe kumenya n'ahantu bashobora gutumbera ibyo byose umva byarimo kugira ngo dushobore kumenya neza ingene amakuru ajyanye no gufungura neza ashobora gukorwa n'amenyeshamakuru
gufungura neza ni ngombwa birahambaye ni ikintu gikomeye cyane nk'uko abahinga babivuze nka harimo na Professor Patrice Ndimanya yavuze ati twitegurire umwimbu mu burimyi kuzoba uri hasi cyane uzoba uri mu Kenya kubera ibura ry'imvura n'ihindagurika ry'ibihe muri rusange ariko kandi hariho bimwe mu byokogwa kugira ngo umwimbu mu muryango bashobore gufungura neza kuri bike baba bafise bike baba byabonetse bashobore gufungura neza nkuko bitegekanyijwe turi kumwe rero n'umuhinga Patrice Ndimanya tubwire byinshi mu byokogwa haba ari mu burimyi haba ari mu kuntu nyene dutunganya imfungurwa tuba dusanzwe dufise hama cyane cyane no munsi ni ku munsi wa kabiri turashimika cyane cyane ku ruhara rw'umukenyezi mu kuronka amakuru no kuyatanga yerekeye ukuntu umuryango wiwe wufungura neza ku murongo wa telefone rero dutanguye kuronka abanywanyi biradijwe rya Amerika bafise ibibazo n'ivyumviro ndakeka twohera kuri Ndayikengurukiye n'abandi mvuze izina ryawe neza ni Ndayikengurukiye turi kumwe ku murongo
hello
ego ni Ndayikengurukiye cyangwa Ndayikengurutse
Ndayikengurutse Leonidasi
ego kaze neza
ego murakoze cyane mbanje kubashimira cyane no kuma ikaze mu kiganiro muri isanga nitwa Ndayikengurutse Leonidasi nkaba mperereye mu Burundi muri komine Ntega umutumba wa Kanyagu karitiye Mahoro aho bitwa ku Mahoro niho mperereye murakoze ama mbanje gushimira cyane abo batumye kwamadushikirije ndo Sebian ama na Professor Ndimanya Patrice kuri kuzo nyigisho mwadushikirije ndabakengurukiye cyane ama nyakubaha Professor ndagushimiye cyane nkuko wabivuze kubera ihindagurika ry'ibihe aho merereye ino kuri si mu Burundi honyine ni mu bihugu tuguma tubona ihindagurika ry'ibihe ryarashitse ku buryo nk'ababyeyi bihundenze ku buryo imfungurwa zibashikira nk'aho merereye ndabona twatuboga turima tw'igikoni twarumye hesi naho mu masoko tugenda kubisuma turabibura nabyo byarazimbye naho tubisanze ku buryo usanga n'irigi niyo ugenda kurigura usanga rizimbye ku buryo bwa none usanga rigura 180 bwa mbere twahora turigura 300 ni kuri ihindagurika ry'ibihe ryaradushikiriye ni bumuntu nakironka ya migwi itatu nsanga nguvu nsanga nyangaburo ndema mubiri ku buryo umuntu mubyeyi ashobora gufungura rimwe ku munsi yatekerezwa gufungura gatatu ku munsi cyangwa karenga rero nyakubahwa Diane ego ubushakashatsi mufise no kuri ndumva ko mwarabyize nacyo gutuma ihindagurika ry'ibihe ryarushitse ushobora kwihangana
ego hakoze cyane ego turabumva ego turaza kumbure kubaza Professor Mukanya kumbure nkuko bivuze ndayikengurutse uturima two mu kigo nizihe mfungurwa abantu boshimika ko cyane cyane mu turima two mu kigo kugira ngo naho mwimbu zo buri mu Kenya bo kwifashisha reka tubanze twakirundi munywanyi bishwe rya America baze mbere yuko Professor akwishura baze kaze neza allo baze turi kumwe ku murongo. Hello Baz. Baz ndakeka ka telefone kamugo ariko kumureka twishure ikibazo canke intererano ya ndayikengurutse professeur zimwe mu mfungurwa zifise ingaburo bo kwijukira mu turima two mu kigo ni nkizihega professeur.
Mwisanzwe abarundi baravanga imbuto zitandukanye kandi zuzuzanya ni gake usanga umurima urimo imbutemo cyangwa izindi usanga imyumbati ivanze n'ibigori ivanze n'ibiharage ivanze n'amaburi y'ibijumbu ivanze n'imisoma murumva rero bariteguye kuva kera mu kuvanga imbuto kandi zuzuzanya ariko rero ubu kubera uruzuba turabona yuko ngo mu zo ntara imvura igwa nabi bariko bashira imbere ibitegwa bihanganira izuba nk'imyumbati n'amasaka niyo usanga nko mu Bugesera kenya mu ntara ka Bugesera amiriye ubu murumva rero nko mu Cibaga baba bafise kagafu ariko rero ubu no ku mugendo wewe aho kanya guni hafi nagiye yahumbuka arajabuka kigoma acyarare ubushakashatsi bikora habera aho usanga tuvombera ibitoke dukoresheje inkono hanyuma aho rero inkono twabishize twazihabye hagati y'ibitoke usanga bashoboye no kuharima imboga zitandukanye murumva rero hariho bisubije ibibazo yuko bo ibitoke ibyamwa n'ibindi biterwa birenze umwaka dushobora kubishyiramo inguvu nikaba tukayivomera igihe itangwe gushurika kugirire nyinshi cyane kuko ikaba irakomeye cyane mu kurwanya mu guhangana n'ihindura ry'ibihe kuko ikawa itanga akazi kenshi ni ukuvuga yuko umwimbu w'ikawa havuyemo dupasi nk'imiliyaridi 80 y'amafaranga y'amarundi ku mwaka usanga hafi y'inusu igenda mu bakozi murumva rero igiterwa gikomeye cyane ngarutse ku kibazo cy'abakenyezi abakenyezi iyo twe turagira ubushakashatsi nibo dukorana cyane kuko usanga ibyo mu rugo babizi neza batadidinganya babajije indimo zange zitunganye usanga babikubwira neza ugasanga
barabanya n'ibivamwe barabanya n'ibyo bakoresheje ugasanga bimwe bikwita konta bitara bizi neza cyane babagije n'imigambi yoje imbere kugira imiryango yabo yoroherwa bari kubwira neza ariko ikintu tumaze kubona ni uko aribo cyane cyane bashyira inguvu mu kwegeranya ifumbire kamere ifumbire kamere rero yafise uruhare runini cyane mu guhangana n'ibintu kagirire kuko rituma isiga igumya amazi kandi abamaze kubikora barimbura bigashima kandi imbuto zitandukanye ibyo bintu by'ugufungurira urugo ugasanga biraborohera cyane kandi bakoresheje imbuto kamere za basokuru nazo nyene zikoranye n'uwo mwavu kamere w'iwacu mu turondera aho ubaye byarerekanye ko bifasha imiryango cyane mu guhangana n'ihinduka ry'igihe.
Murakoze cyane Professeur. Madame Ndonse, nk'uko Professeur abivuze, kumbure twogaruka kuri amwe mu masoko twavuga source nziza abamenyeshamakuru bo kwijukira kuronderamo amakuru ajanye nk'uko Professeur abivuze, kwegeranya ifumbire, kugira uturima two mu kigo. Amwe mu makuru bo yakura hehe bo kwijukira kuja kuyaronderera hehe?
Ego Professor Patrice avuze ikintu gikomeye cyane, ati turakorana n'abakenyezi cyane kuko barimo mu baterera cyane kugira ngo baterere habe ugufungura neza. Ugufungura neza kumbure hari ibintu bibiri, harimo kufungura ibintu ko biboneka bigwiriye, hariho kandi nuko biba no gufungura nkuko yarahejeje guterera. Reka dushimira ko twatunganije izi nyigisho. Yavuze ati byo gufungura imfungurwa ndemamubiri sanganye ngaburo kujya nyene badutwigishije, ni ukuvuga yuko abakenyezi baraterera cyane rwose, haba muko kugwiza uwo mwimbu, haba kandi no mu kufungurira imiryango. By'ukuri biyamaze kuboneka yuko abana ngaha mu Burundi bari nabonye ni ku gitigiri cy'uko bafungura nabi cyane. Mbabarire rero muri ibyo abakenyezi n'aba mbere baba bari hafi y'abana, nibo bagaburira abana. Kandi ikindi nacyo ni uko abahinga nyine mu by'amagara y'abantu bavuga yuko umwana bakwiye kumugaburira mu myaka ibiri ya mbere ariho ategerezwa gufungurirwa neza, naye handi indwara zo gufungura nabi baca bagendana imyaka yiwe yose. Ni kuvuga yuko igihe ciwe cyo kumugaburira cyane ngo ari iyo myaka, muri iyo myaka ibiri ya mbere n'igihe umukenyezi yibungenze, ni kuvuga mu minsi igihumbi yose hamwe, niko abahinga bavuga. Rero umukenyezi murumva ko ariwe aba ubwa mbere umva imbanyi niwe aba yibungenze, niwe wa mbere kumenya uko akwiye gufungura ku magara meza y'ikibondo aba yibungenze. Ikindi cya kabiri ni uwo mwana aba agishyira ku ibere amwunganira n'ibindi bifungurwa, murumva yuko ariwe ajya imbere. Rero aho umuntu agiye mu byo by'ingene ategurira imfungurwa umuryango wose, ingene amenya izo ategura, hariho abagabo bamwe bahora batubwira mbere no muri iyo nama banatubariye bati by'ukuri hari igihe twe dushika murira tutazi ikintu kiri mu masorori ari ku meza. Ati mugabo abakenyezi aribo baba bazi ikiba cyagiye mu isorori, umugabo hari igihe atanga amafaranga gusa, ariko umukenyezi akaba ariwe amenya ibyo akwiye gusuma, nimba ari utwo tubogagura hama akatuvanga hari ikijumba avangamwo n'ibindi, niwe amenya ibyo akwiye kuvanga, avuga ati ejo bari ibi cyangwa ibi byofashe uku cyangwa ibi birabiheruka. Rero ngarutse ku kibazo kijyanye n'amakuru n'amasoko abamenyeshamakuru bakwiye kuronderamo amakuru ajyanye no gufungura neza, urumva hariho abo bakenyezi ubwa mbere bakenera bamvuga ibijyanye no gufungura neza cyangwa inzitizi bagira kugira ngo bashobore gufungurira neza imiryango. Numvume ngo icyo kirakomeye cyane. Ikibabaje rero ni uko amakuru akogwa ibiharuro byerekana ko ni kuri amakuru yo mu ntara hagati muri abakenyezi b'abirimizi akogwa n'imenyeshamakuru ari make. Ubu mu kigwa ikigwa cyerekanywe etude de l'auditoire yo mu mwaka w'2021 yerekana yuko ibice 46% kwijana yuko bavuga yuko amakuru adakogwa atakogwa yo hagati mu gihugu. Kandi ikindi nacyo aho abamenyeshamakuru bakwiriye kuronderera ayo makuru uretse aho hagati mu gihugu bakwiye kugira ingufu zo gushikayo, kuko ibyo dufungura aha mu gisagara hari amatongo make n'ukwiye kurima. Ibyo kurima biri ruguru hama hagati mu gisagara kumbuye n'ingene babifungura n'umva hariho kugiza umwimbu hariho kandi no mu buryo bwo gufungura. Aho kurondera amakuru yari henshi cyane kuko abantu bakorera mu gisata cy'uburimyi ni benshi cyane rwose. Hari ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bakorera mu gisata cy'amagara y'abantu, hari abakorera muri icyo gisata cy'uburimyi, hari abo bahinga bavuga ibijyanye n'iby'ubutunzi, hari n'abashyiraho politiki z'igihugu kuko ibyo gufungura neza harimo na politiki y'igihugu. Hariho nibaza n'ubushikiranganji butandukanye buri muri ubushikiranganji bw'ubudandaji, kuko ibyo gufungura si ibyo tuba dufise ngaha gusa, hari n'ibiva hanze y'igihugu, hari no mu buryo bicuruzwa ni benshi cyane rwose. Abakorera mu gisata abashobora kugira intererano mu gisata muri ibi byo gufungura neza. Rero jewe numva ahubwo nta hantu namwe batorongera amakuru mu majambo make ajyanye no gufungura neza.
Murakoze cyane. Eko reka turahindukire twakira abandi banyonyi bishu rya Amerika ku murongo. Ndumva ko Baze yagarutse. Baze turashari kumwe?
Ye, muraho neza.
Amahoro
cyane. Sinzi nimba murimo kunyumva, ariko njyewe abatumirwa ntabwo ndimo kubumva neza byanguye pe.
Twakumva twebwe neza.
Ndi Kigali mu Rwanda. Ndabashimiye no ku kiganiro cyiza cyane murimo kutugezaho kijyanye n'ibijyanye n'uko umuntu yafungura mu muryango mpuzamahanga cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange. Igitekerezo mugenzi wanjye yigeze gutanga kijyanye n'ihindagurikire y'ikirere ndetse n'ibijyanye no kuduga kw'ibiciro ku isoko ry'impuzamahanga cyangwa se n'aho umuntu yaba aherereye muri rusange, ni ikibazo kigoye ariko bitavuze ko kidashoboka kuba cyashakirwa igisubizo. Ku bijyanye n'ibyo mwavugaga byo kurema uturima tw'igikoni tujyanye no kuba umuntu yabyamufasha kubona amafunguro y'ibanze cyangwa se amworoheye, ni byiza by'umwihariko nk'i Kigali mu Rwanda uwo mushinga mbona batangiye kumva. Ariko ntabwo twari twagira ku rwego twifuza ko umunyarwanda cyangwa se umuryango nyarwanda muri rusange wagira ako kantu kitwa karimo k'igikoni mu muryango wawe, kuko bimufasha kuba amafunguro yajya ku meza ameze neza kandi atunganyijwe fureshi. Wenda nkibariza abatumirwa aho baherereye hirya no hino, ariko mbanze n'abasuhuje mutangiye ntabashoje bambabarire, mbifurije n'amahoro y'Imana muri rusange. Ikijyanye n'icyo nayibariza, turimo kubona ibintu bijyanye n'ikoreshwa ry'ifumbire mvaruganda twabibona tugasanga birimo gutuma ikijyanye no gufungura kuko umuntu yifuza bigorana kubera ariya maporodishinike. Urumva icyo kurya haba harimo ibintu bivangiye. Ese ku bijyanye no kuvuganira agateka kazi na muntu, icyo kintu hari icyo baba barimo kugikoraho muri rusange? Kuko turimo kureba tugasanga twareba ikiremwa muntu tukabona imyaka n'uko angana biratandukanye, bitewe n'iki? N'ibintu turimo gufungura mu buzima bwa buri munsi. Ese hari ikintu barimo kubikoraho, abantu barimo kubireberera muri rusange, ese babona hari icyizere birimo gutanga? Wenda ku kindi na babaza abatumirwa ku kijyanye n'umuryango nyarwanda muri rusange, ese mubona intera kiremwa muntu kigeze kibasha kuba cyabona igibanze bakene mu buzima bwa buri munsi birimo kugera ku kigero bifuza eske ikindi nababaza nko mu myaka iri imbere uko barimo kubona ibintu tugendeye no kuri iki cyorezo cya coronavirus hari ibintu byacyangije byinshi cyane ariko ikizere tukabona kirimo kwiyongera ese muri iyi myaka iri imbere irimo kuza bo babitekereza gute n'iki barimo gukora kugira ngo banashishikaze byibura imihuriro bahuriramo nabo kugira ngo byoroheze abantu cyangwa se icyizere baha kirimo umuntu muri rusange cyangwa se n'inama batanga kugira ngo umuryango nyarwanda cyangwa se numva iki kiganiro akomeze yumva ko hari icyizere mu minsi iri imbere y'uko ibintu byazagenda neza muri rusange.
Ego ibibazo byiza cyane watanguriye kucerekeye ifumbire kumbure professeur tumubaze ifumbire professeur kenshi barabura abanyagihugu ifumbire mu mirima yabo canke banayironka nkuko baze abivuze ugasanga harimo imiti itamerera neza imirima canke ibitegwa ifumbire mubona abanyagihugu bokoresha ubuhe buhinga mu mirima yabo iyo ifumbire ribuze cyangwa batifuje gukoresha izo fumbire avuze zitameze neza zo hungabanya amagara y'abantu. Hello, professeur muratwumva?
Mahinguriro ni imbuto ziva mu ma ma societe azigwiza iri byahindutse imburi kabura nabyo nyine amwimbo bitanga nicyo gituma dusaba abarimyi cyane cyane kwiba ko kugira bigenge cyane mu kugwiza ifumbire iri mu matongo yacu aho tubaye ifumbire y'ikirundi kandi bikoranye n'imbuto za kamere z'iwacu nazo nyine zigatanga umwimbo ushimishije n'ubuhinga bw'uguha iyo fumbire akanobera bakoresheje ibyo ibyatsi bifite akanobera gakwiye yashobora kurima mu kugwiza amatongo yabo aribyo twita engrais mu gifaransa nahari batangwe no gukoresha ibyo bita umwavu ngendanwa aribo twita mu kirundi mukoyo ibyo byose bariko babikoresha kugira bashobore kwigenga mu kuronka ifumbire iwabo hanyuma iva mu bahinguriro iza yongereza gusa.
Ego yavuze ati mbega ngo wamubona hari icizere mukurikiranira hafi ibijyanye n'ihindagurika ry'ibihe ibijyanye n'ukuntu imfungurwa zigenda zirakena hari icizere mwamufise muri kazoza nk'uko baza bibaza yuko kumbure ibintu bishobora guhinduka abantu bariko baragira utwigoro twinshi kugira ngo ihindagurika ry'ibihe rigabanuke rihagarare ariko hari icizere mufise
ibirere byarahindutse kandi sinibaza yuko tuzobihagarika mu mwanya muto ntibishoboka ahubwo nicyo tubona nuko abashakashatsi n'abarimyi bariko baragerageza guhangana n'ibyo hinduka ry'ibihe mu kurobanura nk'imbuto zimbuka n'urugana n'ingoga no gushyira imbere izirinda nk'izuba ibyo nibyo tugiye gukorera ko cyane cyane hanyuma no gukoresha amazi turacyafise naho ariko aragabanuka tuyakoreshe neza nk'aho tubona yuko ariko aragabanuka aho kubanza tuhari mu muceri unywa amazi menshi tuharimo ibindi bimeze nk'aho biduha ingaburo zimwe nk'ibigori n'ibindi biharaga ibiyoba imboga ibyamwa bikoresha amazi make urumva rero abantu ntibokwihebura inyishu ziriho ikihutira ni uko twoja hamwe tukagira imigambi yuzuzanya kugira naho ibihe byohinduka bisange twiteguye ikindi ni uko no kuguriza kazi biriho byo bita ikogwa itara kazi gukora amabarabara n'ibindi abafasha batanze bafasha igihugu ngo bishyiramo uburyo igihe ikirere cyagenze nabi kugira abantu baronke amafaranga y'ukubisuma mu bindi bihugu byoba byimbuye kugisunza.
Nakoze cyane umuvuze kintu gihambaye ati umuntu yogerageza kuraba imigambi yuzuzanya kugira ngo dushobore gutorera umuti ihindagurika ry'ibihe, gufungura neza n'ibindi byinshi. Tukivuga kuri uko kuzuzanya, ni nayo mpamvu twatumiye Madame Diane Ndose kugira ngo turabe muri uko kuzuzanya bega mu itangazamakuru ari naho inkuru nyinshi zimenyekanira biriko bikorwa gute. Ngaruke kuri Madame Ndose, uburyo twiyumvira nk'abamenyeshamakuru amakuru nkayo y'ukuja nk'uko tubivuga sur terrain ku rubuga kugira ngo ushobore kuronka inkuru yerekeye haba ari ifumbire haba ari kurima ubuhinga bwa none. Ayo makuru arasaba uburyo bwinshi, arasaba kugira ngo umumenyeshamakuru ashobore gufata urwo rugendo, ashobore kugenda kunonosora iyo nkuru, kuyitegura no kuyigarura akayikorera ko. Mbega hariho uburyo buriko buragerageza kuja muri uko kumenyekanisha aya makuru bwoba buhari? Mwaba mwarashoboye no gufashisha abamenyesha makuru mwaganiriye mu minsi yahera kuronka kugira ngo izo nkuru zishobore gukoreka?
Yego. Ego ni ntererano yacu twe nko mu gisata cyo kumenyesha makuru hamwe no guhimiriza ibikorwa dukora biciye mu guhimiriza abakenyezi muri rusangi na cyane cyane abakenyezi byo kumenyesha amakuru. Nibyo muvuze muti amakuru arasaba nibyo inguvu. Jewe urabizi Oriane ko nakoze kushikira inkuru bisaba uburyo bwinshi kubimenyesha amakuru biba byaturutse cyane kumumenyesha makuru nawe nyene uruhara nawe nyene ategerezwa kubishyiramo ingufu, ategerezwa kubishyiramo inkuru ajye yirinze yumvikana haba hagiyemo n'ibyo ibintu byinshi. Rero hariho ibyo by'uko uburyo nibyo biko gutegerezwa kuboneka kuko nacyo kikogwa nacyo abamenyesha makuru natwe yumva dutegerezwa guterera kugira ngo aya makuru akogwe amenyekane. Mbere na hariho ikibazo avuze baze yabajije ati bijyanye no gufungura neza, none ko hari izimba ry'ibifungurwa, ko hariho ibituma badafungura neza. Mbega by'ukuri byo ntibiri mu bijyanye n'agateka ka zina muntu. Twebwe rero ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi AFJO, ibyo birimo kuko turazi neza yuko ikintu kijyanye no kuronka inkuru n'uburenganzira bw'umuntu n'uburenganzira bw'umunyagihugu. Nicyo gituma tuvuga tuti amakuru arakwiye gukorwa kugira ngo abaterera muri icyo gisata cyo kuviza umwimbu, cyo kumenyera abantu bafungura yuko bakwiriye kuronswa amakuru. Abo nabo tukanabivuze ni icya mbere nabo bakenyezi. Ikindi nacyo cy'uko n'abakorera muri icyo gisata bashobora kumenya bati dufate nk'igisata cy'uburimyi kumenya by'ukuri ifumbire irahari, mbega iratangwa mu buryo mu nzira nziza, mu buryo bugaragara. Hatangwa ifumbire yo ifitiye akamaro iyo mirima. Ibyo byose urumva imenyeshamakuru mva ino mu byo bategerezwa gukora. Gusa inzitizi nyene zimwe zirahari n'abamenyeshamakuru barazivuze, hari ikintu kijyanye n'uko abamenyeshamakuru bahura n'ingorane yo kuronka amakuru avuye ku bajeje intwaro, ku bari mu bibanza bifata ingingo mu gihugu cyane cyane muri leta, yuko ahagiye barondera ko amakuru ayo makuru ziba yaronke. Ariko rero muri iki gikorwa twakoze twebwe ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi, ni uko umugwi ujejwe gukurikirana ibijyanye no gufungura neza watwemereye neza, barahana n'amanimero ya telefoni, yuko umumenyeshamakuru wese azokenera inkuru ijyanye n'ibyo gufungura neza, ibijyanye na sekirite alimentaire, yuko bazobitanga ku nkuru, yuko bategerezwa kuko kukira batwarigwa muri mu shikira muri mubiro cy'ikigera cy'ambere cy'umukuru w'igihugu yuko yababwiye yuko ikigera cy'umukuru w'igihugu yuko atakugumana inkuru ugumana inkuru yuko amusanze atakazi atabafise icyo ari karakora rero icyo kuba kitwe neza twaragishimye cyane ni kuvuga yuko by'ukuri dushoboye kugira guterera cyane kandi duhiriwe duhikije ko nubwo icyo uwo mugwi urimwo ibisata byinshi ibisata bitandukanye ibisata bitandukanye byo mu buzima bw'igihugu ni ukuvuga harimo ubushikiranganji butandukanye ukeneye ibijyanye n'umuburimi ukeneye ibijyanye n'ibyo bijyanye n'indwara zifata kugufungura nabi mu buvuzi barahari ari mu bijyanye n'ubudandaza ikintu kiriho kiradandazwa ku isoko gishobora kwegera amagara y'abantu icyo kirahari ibijyanye n'ibiciro byo byaduze mbega aho kugwa gute n'ibijyanye no kubuza n'ibiro bifatwa bibuza abantu kotsa ibigori ibyo byose umuntu ashobora gusanga yagiye kubibariza mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu n'ibindi n'abandi ni kuvuga ngo nta hantu na hamwe ubu umenyeshamakuru yashobora kuronka inkuru uko babitwemereye cyangwa twavuga ibizima by'ukuri ko byagiye mu ngiro rero twebwe icyoye ni muri ubwo buryo twari twifuza guterera hariho ubumenyi bwo kumenya ngiki iyo ibijyanye gufungura neza amakuru yokorwa gute agakorwa neza kandi mbega abo twokorana bo muri leta kuri gutanga ayo makuru barashoboye kuyatanga icyo nyine nacyo twarakirose urumva twe twumva harimo igisata cyo kumesha amakuru tugiye guterera ariko kandi hariho nababwiye ko ntabarambiye twari ahanini abakenyezi b'abamenyeshamakuru tuvuga tuti iki kibazo abantu bari ku rubuga cyane abakenyezi nk'uko twabitanguye tuvuga ko bafisemo uruhara runini tuti n'abamenyeshamakuru b'abakenyezi barimo bashobora gushikira cyane abo bakenyezi nibo ibibazo nkoramutima abakenyezi babiri imikino vuga bagira cyane abandi yuko bishobora bikora ku mutima bwa mbere umumenyeshamakuru w'umukenyezi akashobora kugira ifatire kandi no mu bimenyeshamakuru nawe nyine mu nganda zabo bakoraniramo akashobora kugira icaterere
bakoze cyane ego reka duhindukire twakire uwundi munywanyi w'ijwi ry'Amerika ku murongo Norbert turabashimiye ku kwihangana Norbert kaze kibazo cyangwa icyumviro
mwiriwe neza
mwiriwe
muravuga na haba kuba Norbert ndi Rulindo Iyoga mu majyaruguru y'u Rwanda dushimire abatumirwa ariko ikibazo cy'ihindagurika ry'ikirere nibyo biteje inkeke ndakeka yuko mu Burundi ndakeka ari kimwe no mu Rwanda imico myinshi turayihuje ariko nkibaza ntise mu Burundi wenda nkunganire bajya bagira ibintu by'ibyiciro wenda byo guhinga nabo ese ifumbire bayifatira ku gihe ese imbuto yabo barayiturira cyangwa se batumiza mu mahanga ese iyo batanze wenda nk'imbuto urabona ko hari ikibazo cya nkongwa iteje ikibazo haba hari imiti baba kugira ngo wenda babe bayishyura wenda mu byiciro cyangwa se bishyuriraho ese nkunganire wenda nk'igihe cy'izuba wenda nk'amapompe hari nkunganire babaha wenda kugira ngo biborohereze mu buryo wenda bwo kubona ibifungurwa n'imyaka yabo ngo yere vuba
ego bufasha cyane cyane buvuye nko muri leta ikumbure profesor abikurikiranira hafi yo dufasha kuri icyo kibazo profesor mu dufasha kuri icyo kibazo cya Norbert alo profesor muratwumva
yego nibyo leta iratekanya ku mwaka amafaranga yo gufashisha abarimyi kugira baronke ifumbire mvaruganda ariko kubera kumbure ari nkeya inganda zikora usanga kumbure zitaronka ikwiye turabyumva yuko abarimye mu ntara zitandukanye bavuga yuko yo bayishika iba itebye, ariko nico gituma hari imigambi yahimiriza cyane cyane yuko boshira ingufu mu ifumbire begeranya aho babaye matongo yabo, iyo yindi y'imvaruganda ikaza yongereza iyo basanzwe barirondereye. Niyo ntumbero tubona irashe, kandi hari imigambi itandukanye iriko irayikorerako. Ikindi nkuko nabivuze ni ukuri, ifumbire yari mu matongo, hari ibitegwa natire yaduhaye bifise ingabirano z'ukubika z'ukurondera ibyunyu n'ibitandukanye, kandi ibitegwa bikenera barabaye n'abanyarwanda bokwidukira kurima ibyo bitegwa byongereza ifumbire. Naho iby'imbuto nk'uko nabivuze, imbuto zikoreshwa n'abarimyi hanini ni izo bonyine birikiye bazwi n'abasi n'abasukuru, kandi zigacura akanovera, kandi nazo nyine ubwira ifumbire y'ikirundi bikwiye, nabyo nyine biratanga umwembu ushimishije, kandi yatanga ingaburo zitandukanye umubiri wacu ukeneye. Hanini ni ibyo, kuko n'igihe haba festival yase y'imico bahimiriza ibihugu by'aka karere yuko byoshira ingufu mu bintu turonka ahiwacu, kubera twabonye yuko kuza turarindirira iva muri za icenda mu Burusiya n'igihe Covid yatera byaduteye ingorane cyane. Akarere gaduhimiriza rero gushira imbere ibintu dushobora kwironderera aya mu bihugu byacu.
Kuri icyo nyine ga professeur, ifumbire ririmwa mu matongo riba ari ibitego bitandukanye, iryo ryo bariremwa mu gihugu hose, riraboneka cyane mu ntara zose zitandukanye z'igihugu ibyo bitego
biriho hariho hariho nk'icyatsi bita tumesoro mexicain cyazanywe n'abadagi haraciye imyaka irenga ijana, ariko ntacyo turakoresha, bari bakizanye kugira bagifumbire ikawa, aho uciye hose usanga gihari, ariyo ugasanga ntacyo turiho turagikoresha. Ibyo rero hariho n'ibindi muri kahise k'uburimyi mu bindi bizwi ko bitanga akanobera ku isi. Ibyo rero nibyo twosaba yuko cyane cyane muri bihugu by'iwacu dusanga dufite amatongo mato mato twoshyira imbere imbere, hanyuma twaba dufite gusa n'uburyo buke bw'amahera, ibyo mvaruganda bikaza byongereza ibyo dufite.
Ego mpinduke kuri Madame Donse, turumvise inkuru professeur aduhaye yuko igitegwa ico bagihari cyofasha cyane mu makawa n'ahandi kirahari. Ni inkuru umuntu yokorera ko ikomeye mu kugerageza kukongereza umwimbo.
Sindabumva neza ibyerengeranye bimeze neza, mwasubiriramo.
Ego professeur yavuze ico gitegwa cavuye mu mahanga cokoreshwa nk'ifumbire, ariko usanga mu gihugu hagati batanigikoresha cyane kumbure kubera kutakimenya. Wumva atari inkuru ikomeye yofasha mu bijanye n'ihindagurika ry'ibihe, mu bijanye yo kugerageza gufasha ibitegwa kugira ngo bimere neza mu mirima, haba n'imirima yo mu kigo n'imirima isanzwe muri rusange. Bisaba rero yuko kumbure mukorana na professeur ku makuru nk'aya anyi akomeye, ko yanonosoye akaba ni n'umuhinga mu vyigo vy'ubutunzi n'uburimyi, birakenewe cyane gose yuko abamenyesha makuru n'abanonosi ubu buhinga bakorana cyane kugira ngo inkuru nk'izo zisohoke.
Ego cyo ni kintu kiza cyane cyo tuma twavuze tuti twebwe icyo turagikorera ko cyane kumenyesha ayo makuru kugira ngo abari mu aberekewe bose n'ibijyanye no kugwiza umwimbu cyane mu bijyanye n'ibyo byo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe kurangira ibiterwa bishobora kurinda ihindagurika ry'ibihe ego ibyo bamenyesha makuru turahaye mwagize neza ahubwo rero kuduhuza ubungira n'abandi bamenyesha makuru n'abandi bariko bararonka ayo makuru nibwo kumwabikoreye ko uno munsi naje icyo umva ndakimenye nk'abandi nabo nyine bashaka kukimenya ni kuvuga ariko amakuru ni igikoresho ibimenyesha makuru igikoresho by'ukuri gishika kure kandi gikora amamenyesha makuru bakorana nabo bakorera muri ibyo bisata bitandukanye kandi intumbero yo kugira ngo by'ukuri ibihanze igihugu ibimenyeshamakuru nabyo bishobore kubikorera ko hama bishyira imbere ibyo igihugu kiriko kirakorera ko nimba kiriho gihangana n'ihindagurika ry'ibiza ibyo byo gufungura neza kugira ngo ibimenyeshamakuru nabyo nyine bibikorere ko kandi ni ukuri ndashima imvugo y'umukuru w'igihugu yavuze ati ibimenyeshamakuru bihari iterambere ry'igihugu ntirishoboka icyo by'ukuri bose bakwiye kubyumva abari mu nzego zitandukanye ni ukuri ibimenyeshamakuru bikahabwa ikibanza gikwiriye n'ubu icyo giterwa bakimenyesheje umumenyeshamakuru akaronka n'uburenganzira ko kugira ko amatohoza yose akwiye gushika naho ingene caje gute gifise akamaro ka ibyo byose umumenyeshamakuru agashobora kubitohoza mbega bishoboye gushikira abantu bangana gute gishobora kurimwa mu ntara zingana gute n'abantu bangana gute kizofasha abantu bangana gute hoza ikingana gute kuko umumenyeshamakuru ibyo byose aca abigira ko amatohoza nawe intererano yiwe igafasha mu gutanga umuco uvuye ku bantu batandukanye kugira ngo abakoze kuri icyo gitegwa bishobore kuboneka nimba ari ingufu bashyiramo kugira ngo bazane icyo gitegwa kigwire cyane no kukimenyekanisha kuko burya mbere si kenshi ikintu gishasha kije burya abanyagihugu bahuta bagihurumbira cyane rwose icyo bakunze kumenyera burya ngo icyo baba basanzwe bamenyereye nicyo bashyira ku ingufu cyane kuruta ikintu gishasha baba batarabona neza ibyacu rero urumva ibimenyeshamakuru bidafite intererano ikomeye nk'uko bivutse cyangwa mbese ibimenyeshamakuru nyine bikwiye guhabwa ikibanza gikwiriye muri byose kuko bifite intererano nayo nyine ni
hama madame ndonse abakenyezi boronswa inyigisho zerekeye gutegura nivyo koko profesa yatubwiye ko bafise amakuru menshi kubijanye n'ingaburo ingaburo umuryango ukeneye ariko gutegura izo mfungurwa navyo nyene n'ikindi kintu abakenyezi boronswa inyigisho zerekeye ku gutegura imfungurwa ndema mubiri bihehe byoroshe kugira ngo bishobore kugenda neza ntibapfishe ubusa ingaburo baba bafise mu kuziteka nabi cyangwa no kuzitegura nabi muri rusange
ego cyewe cyoye numva ahubwo kikwiriye gufatirwa mu minwe n'abakorana n'abakenyezi bose kikaba kimwe mu byo bavuniranira ko akagohe bavugana ko abama bahura n'abakenyezi abafise aho bakunze guhurira abo bose hano hariho abitwa burya ba mama muco bakora n'abaremesha kiyago ndazi ko aboye umengo bahora bigisha ibijyanye no gufungura neza na cyane cyane ku bana bafise n'ingorane zo gufungura urumva aho hose hari naho abakenyezi barohera inyigisho hari n'ibiganiro bikwiye kugwizwa mu bimenyeshamakuru kugira ngo abakenyezi bashobore kuronka ayo makuru ajyanye no gufungura neza rero numva ahantu bashobora kuronkera izo nyigisho numva hatandukanye mu ni ikintu nyine cyo kuvuga ko cyane ariko Oriane ngarutse inyuma gato hari n'ikindi kibazo nyamukuru kijyanye no kuronka uno munsi igihugu gifise ko ikibazo cyane gufungura neza na kivuze ko abahinga bavuga ko ari kuba umuntu abifise rigwiriye hamwe nuko no mu bijanye n'ingenzi umuntu ashaka kumenya icyo afungura bivaye n'akamaro bishaka kumugira mu mubiri rero no munsi mu gihugu naho nyine turafite ubukene bw'ibifungurwa ubu rero ingufu cyane si no kwigisha cyane n'ingenzi bafungura ndubwo ingufu za mbere zose nyabona mu bijanye no kugwiza umwimbu ikiro cy'ibihage bigumye kiguza 3,000 kandi ubushobozi bwo kugura butariko buraduga ku banyagihugu cyangwa ikiro cy'umuceri ngo kuguzwe 4,500 cyahe numva yuko icyambere yo kubanza kuronka ibyo umuntu afungura nk'uko nyine by'ukuri babivuga n'amenyesha makuru baravuze bati muri iyo nama twarimo bati mbega mubona byoroshye ko tujya kubaza ingene abamenyesha ingene abantu bazi kuba bazi ibyo gufungura neza kandi hari ikibazo cy'ibyo bafungura ati cyangwa ntabwo dukwiye gukora amakuru ajyanye n'ibintu byo kugwiza umwimbu rero murumva ko icyo ni ikibazo by'ukuri nacyo nyamukuru nibaza ko gikwiye nacyo nyine kuza imbere abo bantu bose bakabanza bagashyira ingufu hamwe ku bijyanye no kugwiza umwimbu
birakenewe cyane rwose ni nawe mpamvu kumbure professeur yagerageje gusigura bimwe mu byokorwa kugira ngo izo nyimbu zunguke mu kibano haba ari mu buryo batera ibiterwa bimera vuba mu buryo bakoresha imfumbire hariho byinshi bishobora gukorwa kumbure dusozera ikiganiro professeur yo kongera akatwibutsa bimwe mu bintu nyamukuru haba ari ku rwego rw'abanyagihugu bonyine cyangwa ku rwego rw'igihugu byokorwa kugira ngo umwimbu ugwire mu gihugu nubwo naho hariho iryo hindagurika ry'ibihe professeur dusozera impanuro wotanga n'izihe nk'uri kurakurikiranira hafi iryo hindagurika ry'ibihe n'iby'ubutunzi muri rusange by'uburimyi mu gihugu
mu cyamake nuko subwa mbere no mukahise harabaye inzara zamaze n'imyaka myinshi ariko abakora mu gisata cy'uburimyi arabarimbo nyine cyane cyane abashakashatsi bamye barashoboye gutora inyishu guhangana n'izo ngorane z'icyo gihe n'ubu rero abarimbyi two basaba cyane cyane ni uko bomenya yuko bafise itunga kamere ari imbuto ari fumbire kandi yuko aho tuba hariho n'ibiterwa bishobora kutunga dufasha kugwiza iyo fumbire iwacu hamwe tujya kurondera ibikoresho mvaruganda ari imbuto cyangwa ifumbire mugabo biza kongereza icyo ni cyo gikuru ikindi ni uko tugakoresha amazi meza amazi turabona ko ari karagabanuka n'imvura iguye amezi make murumva amezi amazi aca agabanuka rero tujya kuyakoresha neza kugira tuvomere ibiterwa cyane cyane ibiguma bihagaze naho izuba ryaka ari bitoke ari byamwa ari kawa ari icyayi hanyuma no mu myonga ajya make hasigaye tuyakoreshe neza ibiterwa byo mu mwonga byimbuke naho nyine dukoresheje ifumbire kamere birashoboka yuko nawe ushobora gusubira imvura irikiragwa murabona imana bavuga yuko ibyagenero zitera na cumi ntanumwe ashobora kuyisubirira ariko dukore no gushakashatsi tubashe kurondera imbuto zera n'ingoga ibyo byose n'abarimyi batora bagerageze barabe mu zo bafise ko atari izishobora kwera n'ingoga dushyire ingufu twese hamwe kugira ibihinduka z'ibihe tuhangane nabyo kandi bibaza ko bishoboka.
Ubwo murakoze cyane hama dusozera amasegonda make dusigaranye umuyobozi wa IF Draw Madame Diane Dose ishyirahamwe ry'abamenyeshamakuru b'abakenyezi naho nyine muhanura iki haba ari ku bakenyezi cyangwa abamenyeshamakuru
Ego abamenyesha makuru nuko hakuye kuba ama program ashiramo ibi bijanye no gukora makuru ajanye no kufungura neza bakarako babikora ko mu buryo buhagije hama mwavuze by'ukuri ko uburyo bwo kurondera makuru keshi butuma aya makuru adakorwa cyane narya bisaba ko umuntu ashika hagati mu gihugu abasanzwe bashigikira mu gisata cyo kumenyesha makuru numva bo shigikira muri ubwo buryo kugira ngo dukwize bimenyesha makuru bishobore gukora ikindi nacyo hariho ugutetse imbere agateka kumukenyezi mujanye n'ikibanza cyo mu kibano no mu by'ubutunzi no bwa kuguteza imbere statut socio-economique y'ubukenyezi kuko mu bice bafise ikibanza gikomeye ikindi nacyo n'amazone bikwiye gukugurirwa hamwe
akanya katubanye
kuko kumbibe
abantu
ariho bagira ibibazo
bikomeye murakoze cyane akanya katubanye gato Madame Ndose turagushimiye cyane gose akanya katubanye gato ariko turazi tuzoba tumira kandi mwongere mudutere iteka mugaruke tuganire byinshi kuri iki kibazo ndashimiye Nadia Ntaha yamfashije mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro mari muri kumwe na Oriane Tangishaka mu kiganiro muri Isanga cy'uyu munsi ndabashimiye umugoroba mwiza.